Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikoro hano Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije ikaze mwese kuri radio yanyu.
Inkoho 14 z'ubwoko bwa Kalashnikov, inkoho 2 z'ubwoko bwa pistole, ibisasu ntezwa ntoke grenade 10.
Uwo ni icyegera cy'umuvugizi w'igipolisi OP1 Nkurunziza Moise avuga ku birwanisho bimaze gufatwa. Iyi nkuru irimo kwambura intwaro abazitunze batabifitiye uruhushya mu Burundi, kwiyandikisha muri programu yari ku rubyiruko rwo muri Afurika rutoranyirizwa gukurikira amasomo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turazibagezaho mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Mbere yaho ariko, Aloyizi Bigirimana hagiye kubanza abagezeho hamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloyizi, waramutse neza.
Mwaramutse Jenny, mwaramutse namwe muriko murakurikirana Radio Ijwi rya Amerika mu gihugu cya Uganda. Abaharanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu ejo ku munsi wa mbere baratanguye ibikorwa byo kwiyamamaza. Amatora ategekanijwe mu kwezi kwa kabiri kuza. Abakandida bahiganirwa ayo matora n'umunani barimwo Perezida Museveni n'uwo batavuga rumwe Kizza Besigye yiyamamaje ku nshuro ya kane. Inshuro zitatu zose Perezida Museveni akaba yaramutsinze. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch usaba Leta ya Uganda guha abakandida bose amahirwe angana muri ivyo bikorwa vyo kwiyamamaza. Nk'uko Human Rights Watch bivuga, inzego z'umutekano zikwiye kwirinda gukubagura abatavuga rumwe na Leta. Ibimenyeshamakuru navyo bikwiye gukora mu mwidegemvyo. Muri Misiri, Abarusiya b'abakerarugendo bari muri Misiri baharugwa ku mubihumbi ejo ku munsi wa mbere barasubiye mu Burusiya bakoresheje indege yarungitswe na Leta y'Uburusiya. Iyo ngingo ijikurikira ryasanganya ry'indege y'Uburusiya riheruka guhitana abantu bashika 224 ku itariki ya 31 z'ukwezi kw'icumi kurangiye. Ibindi bihugu byo mu Burayi navyo nyene biriko birarungika indege muri Misiri gukurayo abantu babo. Bimwe kandi vyaramaze guhagarika indege zavyo zitwara abantu muri Misiri. Ikompanyi z'indege zirenga 10 ejo kwa mbere zari zasabwe kuva ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cya Sharm el Sheikh zija ku bibuga by'indege by'Uburusiya n'Ubwongereza. Mu gihugu cya Somalia, kiriko kirasubira kugarukana ishusho cyahorana kera imbere y'uko gisinzikazwa n'ibikorwa by'iterabwoba. Ivyo byashikirijwe n'intumwa ya ONU muri Somalia, Nicolas Kay, mu nama idasanzwe y'inama y'umutekano ya ONU ku kibazo cya Somalia. Nicolas Kay yamenyesheje ko mu myaka ibiri irenga amaze muri Somalia, Somalia iriko irasubirana ishusho yahorana haraheze imyaka irenga 20. Ariko naho biruko, iyo ntumwa ya ONU muri Somalia imenyesha ko ico gihugu kigifise ingorane nk'uko ibindi bihugu biriko birogorora bihura nazo. Amenyesha ko amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2016 ariyo azokwerekana ko ico gihugu kizobandanya mu nzira nziza, kandi agasaba ko ayo matora yotunganywa ku gihe kandi ntihagire abakumira nk'ayabaye mu mwaka w'ibihumbi 2012. Mu gihugu cya Yorodaniya, Abanyamerika babiri barasize ubuzima mu gitero umusirikare w'igihugu cya Yorodaniya yagize mu kibanza cyo kumenyereza abapolisi aho ni hanze y'umugwa mukuru wa Yorodaniya witwa Amani. John Kirby avugira Departement ya Leta z'Ubumwe za Amerika amenyesha ko abo Banyamerika bicanywe n'abandi batari bake. Abandi Banyamerika babiri barakomeretse muri ico gitero. Amakuru atangwa n'abategetsi ba Yorodaniya amenyesha ko umumenyereza ava muri Afrika y'Epfo n'abanye Yorodaniya babiri nabo nyene basize ubuzima muri ico gitero. Abahasize ubuzima bose hamwe bashika kuri 6. Leta z'Ubumwe za Amerika na Yorodaniya byarateye igikumu ku masezerano mu mwaka w'ibihumbi 2004 yo gushyiraho ico kibanza kigenewe kumenyereza abapolisi bo mu gihugu cya Iraq. Ico kibanza mu nyuma yaho cyarakoreshejwe no mu kumenyereza inteko zijejwe umutekano z'abanya Palestine. Amakuru twabateguriye naha agarukiye turasubira igihe cy'isaha imwe y'ijoro.
Urakoze Harizi Bigirimana kuri aya makuru. Inshuti zacu murumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mutumvira kuri Radio Inshuti ya Bose FM 48 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Turi no kuri internete kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na Twitter ukoresheje ijambo Radio Yacu. Amakuru y'Ijwi ry'Amerika tuyakomereze mu Burundi. Kuri uyu wa kabiri, igikorwa cyo kwambura intwaro kirakomeje. Intwaro zitari nke zirimo imbunda 16 zo mu bwoko bwa Kalashnikov zaraye zifatiwe mu makaritsiye atandukanye yo mu mujyi wa Bujumbura. Ejo wari umunsi wa kabiri hatangiye icyo gikorwa cyo kwaka ku ngufu intwaro abazitunze batabifitiye uruhushya. Mu mujyi wa Bujumbura haraye kandi hatowe imirambo y'abantu batatu. Inkuru mugezwaho na Evariste Nzikobanyanga.
Igikorwa cyo kwaka ibigwanisho ababitunze batabifitiye uruhusha cyatangujwe kuri w'Imana n'umushikiranganje w'umutekano Commissaire de Police Chef Alain Guillaume Bunyoni. Icyo gikorwa cyatanguriye muri quartier Mutakura ya zone Cibitoke turi muri commune Ntahangwa. Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi OPE Nkuru Nziza Moyize aratubwira ibigwanisho bimaze gufatwa.
Gushika no munsi rero ibigwanisho bikurikira biramaze gufatwa ku nguvu. Ibisasu bibiri byitwa rokete na buji zibiri zavyo, inkoho imwe y'ubwoko bwa jetwa, inkoho 14 z'ubwoko bwa Kalashnikov, inkoho zibiri z'ubwoko bwa pistole, ibisasu ntezwa ntoke grenade 10, amasasu 297 n'ibikono vyazo 8, umusipi w'igisirikare umwe.
Mu itangazo ubushikiranganje bujejwe umutekano bwashize habona burashima ingene icyo gikorwa kiriko kiragenda, bumenyesha ko ari igikorwa kizotandukiraho hose bigaragaye ko hari ibigwanisho nk'uko icaba cy'umuvugizi w'igipolisi abivuga.
Ubushikiranganje bw'umutekano buramenyesheje ko icyo gikorwa kibandanya kandi kizotandukira naho hose ibyo bigwanisho bishobora kuba bikinyegeje mu gihugu cyose. Ubushikiranganje bw'umutekano buboneyeho akaryo ko gushimira inzego z'umutekano kukuntu ziriko zirarangurana icyo gikorwa ubuhinga, ubwitonzi, kubahiriza agateka kazi na muntu n'ubutwari byamye biziranga.
Ubushikiranganje bw'umutekano butera kamo abatayizabo mu makartiye mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura gusubira mu zabo bagafashanya n'abajejwe umutekano kubumbatira amahoro.
Ubushikiranganje bw'umutekano kandi burahumurije abo bose babaho ico gikorwa cahereye bahiye coba bivuye kubihuha bagahunga izabo, bukabasaba kugaruka mu ngo zabo ngo bafashanye n'abajeje umutekano guheza n'ingoga uyo murimo maze amahoro n'umutekano bisasagare.
Mu bikorwa byo gukizura byabereye kuri uno wa mbere muri zone Musaga, Pierre Nkurikiye avuga igipolisi cy'igihugu yabwiye Ijwi ry'Amerika ko hafashwe inkoho zibiri zo mu bwoko bwa Kalashnikov grenade imwe, abantu 8 bateye amakenga barahagarikwa, eka mbere ngo hapfuye n'umuntu umwe yarashwe n'abajejwe umutekano igihe yagomba kubatera grenade. Mu makuru y'umutekano kandi hatowe ibiziga bitatu mu gisagara cya Bujumbura, kimwe cy'umusore cyatowe muri zone ya Nyakabiga, ikindi cy'umukenyezi kuruzi igikoma rugabura quartier ya Carama na zone Rubirizi ya komine Mutimbuzi. Ica gatatu ni cyuwahoze ari gisongerezi mu Ntwazangabo azwi ku izina rya Ndikumagenge Innocent, yatowe ari kiziga mu ruzi Nyabagere inyuma yo kunyuruzwa kuri uyu w'Imana n'abantu batamenyekanye bamukuye muri quartier ya gatandatu mu Ngagara. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yabwiye amenyesha makuru ko amatohoza yatanguye i Bujumbura. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi ry'Amerika.
Tukivuga ku Burundi, inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yaraye iteranye kugira ngo ihamagarire abayobozi b'u Burundi guhagurukira ibibazo by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu no gukemura ibibazo biri mu gihugu birimo ihohoterwa rikomeye ry'ubwo burenganzira bw'ikiremwamuntu n'iby'umutekano, nk'uko umuryango Amnesty International wagaragaje impungenge zawo kuri ibi bibazo. Fide Niyongabo aduhe ibisobanuro kuri iyi nkuru.
Icegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku bibazo vya politike Jeffrey Feltman yamenyesheje ko ubwicanyi bubandanya kwiyongera mu Burundi. Jeffrey Feltman yatangaje ko batewe amakenga n'amajambo aturira amazi imisi ashikirizwa n'abategetsi ba leta y'u Burundi, amenyesha imvugo nk'iyo kwitegerezwa guhagarara. Amenyesha ko igipolisi mu bisanzwe yitegerezwa kubahiriza amategeko ko yamara gifise uruhara mu bwicanyi ndengerabutungane bubandanya kuba mu Burundi. Yamenyesheje ko inzira yonyine yo gutorera inyishu ibibazo bihari muri iki gihe mu Burundi ari ibiganiro birimwo impande zose. Icegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku bibazo vya politike Jeffrey Feltman amenyesha ko bashigikiye utwigoro twerekeye ibiganiro tw'umuryango w'ibihugu vyo muri Afrika mu buseruko n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Amenyesha ko ishyirahamwe ONU ribandanya kuvugana na leta y'u Burundi kandi ko rishyira imbere ibiganiro. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe rijejwe agateka ka muntu mu ishyirahamwe ONU Zaid Rad Al Hussein nawe nyene yaravuze kubwicanyi ndengerabutungane bwabaye mu Burundi mu mezi arangiye harimwo ubwicanyi bufatiye ku mpamvu za politiki. Amenyesha ko abantu bafise ivyiyumviro bitandukanye n'ivyiyumviro vya leta babandanya kurangwa n'ubwoba bukomeye cyane. Amenyesha ko imbonera kure zibandanya kurya umutima abanyagihugu rimwe na rimwe zibifashijwemo n'igipolisi zikaba zidahanwa. Asaba ko imbonera kure zotegerezwa kwa kwibigwanisho kandi kw'amajambo akokeza ubwicanyi n'ugwango yohagarara. Zaid Rad Al Hussein amenyesha ko ubwicanyi buri ko butuma abanyagihugu basanzwe bahunga ingo zabo. Atangaza ko muri iki gihe hari abarundi barenga 280,000 bavuye mu vyabo n'abahungiye mu karere k'ibiyaga binini byo muri Afrika yo hagati. Amenyesha ko prezida wa Burundi Petero Nkurunziza yatanguje umugambi w'ibiganiro hagati y'abarundi mu kwezi kw'icenda ko yamara gushika ubu uwo mugambi udahuza mu by'ukuri impande zose mu buryo byotuma igihugu gisubira mu nzira y'amahoro. Asaba ibihugu bibanye by'u Burundi kongereza utwigoro twavyo kuvyerekeye ibiganiro bihuza impande zose za politike mu Burundi. Asaba kandi urwego rw'ishyirahamwe ONU rijejwe kubahiriza umutekano ku isi ko rwobandanya rukwirikiranira hafi bibera mu Burundi. Naho icegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU ajejwe kwirinda ihonyabwoko Adama Diang yamenyesheje ko mu gihe ubwicanyi bubandanya kwiyongera mu Burundi batewe umutima uhagaze cyane. N'ijambo umukuru wa Sena y'u Burundi Reverien Ndikuriyo aherutse gushikiriza ryibutsa amajambo yakoreshejwe mu Rwanda mu gihe cy'ihonyabwoko ryo mu mwaka w'1994. Adama Diang yatangaje ko kuneza y'abarundi bose leta y'u Burundi itegerezwa kwiyemeza kuvyerekeye ibiganiro. Amenyesha ko bakora canke bakokeza ubwicanyi bategerezwa gukurikiranwa bagashigwa imbere y'intahe. Arangiza avuga ko amakunga ategerezwa gukingira abarundi. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amahanga Alain Nyamitwe mu ijambo yashikirije yatanguye gushimira amakungu kutwigoro twayo kuvyerekeye Burundi. Yamenyesheje ko ibiganiro biri mu mico y'abarundi. Amenyesha ko umuco nk'uwo wategerezwa kwisungwa. Amenyesha ko impande zose zivyumvikana ko muri rusangi. Avuga ko komisiyo y'igihugu ijejwe ibiganiro hagati y'abarundi yashizweho kandi kwizo kwiweza ibibazo vya politiki, ubutunzi n'imibano. Amenyesha ko leta y'u Burundi itanga ibiganiro ngo uburyo ivyo biganiro vyoba nivyo vyo kwiwezwa. Yarashigikinga ngo ya leta y'u Burundi kwaka ku nguvu ibigwanisho abantu bavyitwaje batabifite uburenganzira inyuma y'ikiringo ntarengwa ko c'imisi 5 catanzwe na leta y'u Burundi. Kubijanye n'impunzi yamenyesheje ko leta y'u Burundi iri kikorana n'ishyirahamwe ryita impunzi HCR kugira zishobore gutahuka. Yarangije avuga ko Burundi burondera kubandanya gukorana n'amakungu kugira batere bagira intambwe bari hamwe. Amenyesha ko kugabisha gufatira ibihano u Burundi bitazofasha muri iyo ntumbero.
Tunyarukiye noneho mu Rwanda, komisiyo ya politiki ya Sena yaraye itangiye gusuzuma umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga. Bamwe mu basenateri basanga ikinyarwanda gishobora kuzava mu ndimi zemewe mu butegetsi bakurikije uko uyu mushinga umeze. Eric Bagirubusa yaduteguriye iyi nkuru.
Komisiyo ya politiki n'imibereho myiza mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite irasuzuma umushinga w'itegeko ryo kuvugurura itegeko nshinga ngo Perezida Kagame abone kongera kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Nyuma y'iminsi itatu gusa inteko rusange ya Senito uyu mushinga kumuzandengo y'100%, barasuzuma ingingo ku yindi ari no kubungurana ibitekerezo ku myandikire ya buri ngingo n'ibiyikumiyemo. Ingingo ya 8 y'iri tegeko bavugurura ku nshuro ya 5 kuva mu 2023 ivuga ku kinyarwanda nk'ururimi rw'igihugu ndetse n'izindi zemeye mu butegetsi rimu zateye impaka n'impungenge bamwe mu basenateri. Kimwe mu bikabigize iyi ngingo kivuga ku itegeko ngenga rishobora kugabanya cyangwa kongera indimi zemeye mu butegetsi, hakaba bamwe bumva ko muri uko kuzigabanya n'ikinyarwanda gishobora kuzakurwaho. Senateri Jean de Dieu Mucyo na mugenzi we Mike Rugema.
Igika kibanziriza cya nyuma gisa nk'icyanteye impungenge abantu bavuga ko itegeko ngenga rishobora kongera cyangwa kugabanya indimi zemewe mu butegetsi. Hariya kugabanya nukuvuga ko bishoboka ko n'ikinyarwanda gishobora kuvoma dukurikije uko intoremeze
abashoramari n'abanyamahanga badakeneye ikinyarwanda baba comfortable n'igifaransa n'icyongereza ariko ntibiturike ku bushake bw'urwego rw'ubutegetsi kuko hashobora kubamo abi kandi byabayeho n'ububiriho.
Senateri Jean Damascene Ntawukuririyayo wigeze kuyobora umutwe wa Sena nawe asanga ururimi rw'ikinyarwanda rwaguma n'umwihariko warwo.
Kinumva twagumye kuvuga ko uretse ikinyarwanda itegeko ngenga rishobora kongera cyangwa kugabanya indimi zemewe mu butegetsi kuko nuzana muntu gishinwa uzacyongeramo nuzana icyarabu uzacyongeramo ariko ikinyarwanda cyo ne exclusivité ariko igihe bamaze kubikombi nabyo bakoze kombinezo wakoze principe ya mbere ururimi rwemewe n'ikinyarwanda ariko nanone urugero bavuze ngo iyo kombinezo y'ikinyarwanda n'izindi ndimi zikoreshwa mu butegetsi nize ibyiri twongiye kuvuga rero icyo honorable mucyo yavugaga ufasha iriya principe yo guhindura indimi zemewe mu butegetsi n'ikinyarwanda kirekuri ntabwo wakivanamo n'ecclesio matematique nayo ntabwo wakivanamo.
Kuri senateri Tito Rutarema aravuga ko iby'indimi zikoreshwa mu butegetsi zigaragara mu itegeko nshinga ahanini zihuzwa n'inyungu igihugu kiba gitegereje mu gihe runaka ku bihugu bikomeye.
Gusa ni ukugira ngo haboneke possibilité y'uko izi ndimi dukoresha rimwe na rimwe ziba zikurikiye inyungu tugiye dukurikira. Ubu inyungu twari dufite zari kuko twakoronijwe n'Abafaransa hanyuma Abanyamerika bakoronije isi yose ubwo twatubirimo tuvuga aribyo byerekeye aho ariko dushobora gusanga wenda inyungu zacu noneho ziri mu Bashinwa igihe gitaha tukaba twahindura nkumva nini nk'ibyo ngibyo ariko urwacu kamere kavukire nk'uko ruriho biyanditsemo ko ariko rurimi rw'Abanyarwanda turavuga indimi zikoreshwa.
Ibisobanuro bitangwa kuri iyi ngingo y'imikoreshereze y'indimi mu butegetsi biratomora ko nta tegeko rihatira uwo ari we wese gukoresha ururimi runaka muri eshatu Ikinyarwanda, Igifaransa n'Icyongereza zemewe mu butegetsi. Bwana Jean Nepomuscène Sindikubwabo ni perezida wa komisiyo ya politiki n'imibereho myiza mu Nteko Ishinga Amategeko umutwe wa Sena.
Ubu butegetsi ngirango nabwo babusa bo bwandikira uri umuyobozi ukandikira Abanyarwanda uzi ko ari mu mudugudu sinzi uwabivuze ukaboherereza urwandiko rwanditse mu Cyongereza simba numva uko urimo ukora imirimo yawe. Usohoye itegeko sinzi uwavuze itegeko risomwa n'Abanyarwanda rigasomwa n'abanyamahanga rigasomwa n'abahe ukarisohora mu rurimi rumwe maza nk'umuyobozi nawe waba ufite ikibazo.
Asubiza impungenge za bamwe mu basenateri ku kibazo cy'imikoreshereze y'indimi mu butegetsi, Madame Jeanne d'Arc Uwimana Impaye Vice Perezida w'abadepite ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma yabwiye komisiyo ya politiki n'imibereho myiza muri Sena ko bahisemo ko umuntu yakoresha ururimi mashatse ahanini bagambiriye koroshya ishoramari mu Rwanda.
Turimo turatractinga abashoramari ntabwo twabategeka kuzajya kumobiliza Abanyarwanda cyangwa se niba banki runaka ije gukorera mu gihugu ngo tuyitegeke impapuro zabo niba bishyire mu Kinyarwanda mu France na mu Cyongereza. Ibyiza nuko twatanga iflexibilité bakanika mu rurimi rubabereye kugira ngo bataza bagasanga hari cost implication bagise bikaba binding.
Aho bigeze basuzuma umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga ryemerera Perezida Kagame kongera kwiyamamariza gutegeka u Rwanda nyuma ya 2017. Abagize komisiyo ya politiki n'imibereho myiza ya Sena ntangingo barasubiza inyuma. Imirimo yo gusuzuma uyu mushinga barayikomeza kuri uyu wa kabiri. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Kwiyandikishiriza guhiganwa kujya muri programu yari 2016 byaratangiye. Suzuma nawe niba wujuje ibyangombwa ntuzatangwe. Inyigisho zibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku rubyiruko rwo muri Afurika. Tabitha Mukamusoni aratubwira ibisabwa kugira ngo ushyirwe mu bakurikirana izo nyigisho.
Iganwa ribera Washington igitiriwe Mandela ni iganwa ryugururira umuntu wese hisunze ubushobozi afise. Ikiringo cyo kwiyandikisha kirangiye, abantu biyandikishije mu iganwa bazocagurwa biciye mu mugwi ubijejwe. Abazocagurwa mu kiringo cya mbere n'uwo mugwi bazoca bahabwa ibibazo n'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu baturukamo. Ico bita interview. Uzoba yamenye ikibazo kizoba catanzwe n'ubuserukizi bwa Amerika mu gihugu ciwe, azoca atanga igopi y'igitabo c'inzira passeport mu Gifaransa mu gihe ayifise, canke atanga igopi y'ikarata karangamuntu ikoreshwa mu gihugu ciwe kugira ashobore gutogwa mu bazoja mu ihiganwa. Ihiganwa ribera Washington ryitiriwe Mandela ntirikumira umuntu kubera urukoba rwiwe, idini, ubumuga, igitsina ciwe, uko abona ibintu, ivyiyumviro vyiwe canke ubukene afise. Ihiganwa yari ryagenewe imboneza mugwaruka gwa Afrika zikwijiwe kurikira ku ufisi imyaka iri hagati ya 25 na 35 mu gihe cyo kwiyandikisha ariko harabashobora kuba bari munsi y'imyaka 25 mugabo bagatogwa bivanye n'ubushobozi bafise n'ibyo bagiye bakora cyane cyane mu gufasha mu kibano kuba udafise ubwene gihugu bw'abanyamerika canke ngo uwe muri Amerika igihe cyose kuba ushobora kuronka visa ya Amerika yitwa J1 visa kuba uzi gusoma neza kwandika no kuvuga icyongereza aba mu gihugu cha Eritrea no muri Zimbabwe nibemerewe gusaba guhiganwa mu vyigwa vy'uburongozi bw'inzego za leta abava mu gihugu cha Sudani bemerewe gusa kwiyandikisha mu vyigwa bijanye no kubimboneza mu kibano igisata c'uburongozi bwa leta zunze ubumwe za Amerika na IREX bafise uburenganzira bwo kwiga amadosiye y'abasavye kuja muri yari no gukuramwa badakwije ivyangombwa basanze abasavye harimwo uwatanze ibintu bidakwiye canke birimwe amahinyu bazoca bamenyesha ko uwo muntu adakwije ivyangombwa kandi ko adashobora gukurikirana ivyigwa azoca kugwamwo mu maguru masha amadosiye yose adakwije ivyo vyasabwe ntazorinda gushikanwa mu mugwi ujeje kurobanura niba udakwije ivyankenerwa bisabwa kugira uje muri yari ushobora kugendera urubuga rwa internet kuri exchange.state.gov kugira uronka yandi mahigwe mu yindi migambi itegekanywa n'igisata c'uburongozi bwa leta ya Amerika umugujeje kurobanura uzogendera kuri ibi bikurikira icerekana uburongozi n'ibyo washitse ko mu bikorwa vya leta mu bijanye n'ubudandaji canke kwitunganiriza akazi no kugaha abandi cyo kimwe no kubimboneza mu bikorwa byo gukunda igihugu ukwitangira abandi biboneka mu kibano no gufasha mu bikorwa vy'imboneza atampemburinze kuronka kuba ufise ubushobozi bwo gukorana n'abandi ahantu hakorera abantu batandukanye na cane cane mu mico ukamenya kubahiriza ivyumviro vy'abandi gushobora kubana n'abandi neza no gushobora kumvikana kugira ubukerebutsi n'imico myiza kwerekana ubumenyi inyungu n'uburambe mu kazi mu gisata wasavye kuja kwigamwa kwiyemeza ko uzogaruka muri Afrika gushira mu ngiro ubumenyi waronse mu bijanye n'uburongozi ugafasha n'abandi kubimboneza mu gihugu wavuyemo mu kwiyandikisha hategerezwa kuboneka mu mwidondoro w'uyandikishije ubuzima bwa muranze mu kazi n'inyigisho yagiye araronka n'amashuri yize ko hategerezwa kujamwo n'udushimwe uyandikishije yagiye araronka mu bitajanye n'akazi kiwe canke mu bikorwa byo gufasha no kwitangira abandi kwerekana ubumenyi ufise mu rurimi rw'icyongereza harasabwa kandi n'umwidondoro w'uyandikishije hakurikijwe amatariki mu kazi yagiye arakora n'amashuri ko yagiye arayiga amazina yose ahaba adresse email adresse y'iwikwiriye telefone igihugu avamwo n'ubwene gihugu bwiwe ibindi nk'amakete yemeze ubushobozi ufise canke amanota yo muri kaminuza bizoha inguvu dosiye yawe ikiranga minsi cha yari cifashe gutya itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2015 kwiyandikisha niho vyatangura itariki 11 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2015 kwiyandikisha bizoba birangiye ukwezi kwa mbere n'ukwa kabiri 2016 abazoba batowe mu bandi mu kiringo cha mbere bazokora ibibazo bahawe n'ubuserukizi bwa Amerika mu bihugu vyabo ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2016 abakoze ibibazo bazomenyeshwa inyishu ukwezi kwa kane n'ukwa gatanu hazocatangura ingendo yo guhaviza abatowe ngo baje muri izo nyigisho hagati mu kwezi kwa gatandatu 2016 inyigisho zizoca zitangura muri leta zunze ubumwe za Amerika isango rya nyuma ryo kwiyandikisha ni tariki 11 z'ukwezi kwa 11 ni kwa gatatu indwi itangura nyaruka wiyandikishe amahirwe hari giye yo barayawe
ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za Amerika
Ugwego gushyira hamwe mpuzamakungu ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi rurashigikiye ingingo y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika yo gutohoza ityozwa ry'agateka ka muntu mu Burundi. Ubwo gwego rwamenyesheje atanu umwe avuyemo mu itangaza ku itariki 28 z'ukwezi kw'icumi ko rufise impungenge ku bwicanyi butera bwiyongera mu Burundi inyuma yo gusubira gutorwa kwa President Pierre Nkurunziza. Leta zunze ubumwe za Amerika zirakira neza itangazo ku Burundi ry'umuyobozi w'ugwego rwa ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi hamwe n'ukuntu ubwo gwego rubandanya gukurikirana ibibazo biri mu Burundi. Cyo kimwe nko mu itangazo ry'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ryo ku itariki 17 z'ukwezi kw'icumi ugwego gwishyira hamwe ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi rushimikira cyane cyane ku gikorwa cihutirwa cyo gutuma ibiganiro bihuza abarundi bose ibiganiro hagati ya leta n'abarajwe ishinga n'amahoro bari mu gihugu canke hanze y'igihugu muri iyo ntumbero ugwego gwishyira hamwe ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi rwarasubiye gushimikira ku kamaro gakomeye k'utwigoro two guhuza mu biganiro tuyobowe na Perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni ku ruhande rw'umuryango w'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu buseruko nk'uko twigoro dushigikiwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika John Kirby yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishimikira ku kamo katewe n'urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi kuko ibiganiro ivyo ari vyo byose vyotegerezwa guhuza impande zose kandi bigaserukira amajwi y'abanyagihugu mu Burundi. John Kirby avuga ko Amerika yakira neza kandi ukugene urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi wiyamirije gwivuye inyuma icyozwa iryo ryose ry'agateka ka muntu n'ubwicanyi mu Burundi bugirwa n'inteko zijejwe umutekano n'indi migwi itarekuriwe n'amategeko yitwaje ibigwanisho hamwe no kwiyemeza ku rwego rujejwe kubahiriza umutekano ku isi kuvyerekeye ko abakora ayo mabi bo bibazwa. John Kirby yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifise umwizero kuvyerekeye ubuyobozi bw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku bibazo bibandanya mu Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriteguriye gufasha umuryango w'ubumwe bwa Afrika, umuryango w'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu buseruko n'umuhuza yagenywe Perezida Museveni n'abanyagihugu bo mu Burundi kuvyerekeye gutunganya vyihutirwa ibiganiro hanze y'u Burundi bishigikiwe n'ibihugu byo mu karere bishobora gushikana mu nzira yo gutorera inyishu umutekano muke wagerameye u Burundi kuva Perezida Pierre Nkurunziza afashe ingingo y'ukwito za mukiringo kigira gatatu mu biciye kubiri n'amasezerano y'Arusha genewe kugarukana amahoro no kunywanisha abarundi.
Iryo ryari jambo ryibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyari kumwe na Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aloyizi Bigirimana hagiye kubagezaho inshamake y'amakuru.
Mu gihugu cha Uganda baharanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu ejo ku munsi wa mbere baratanguye ibikorwa byo kwiyamamariza ico kibanza. Amatora ateganijwe mu kwezi kwa kabiri kuza. Abakandida 8 nibo barimwo Perezida Museveni n'uwo batavuga rumwe Kizza Besigye yiyamamaje ku nshuro ya kane. Inshuro zitatu zose Perezida Museveni akaba yaramutsinze umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch usaba Leta ya Uganda guha abakandida amahirwe angana muri ibyo bikorwa byo kwiyamamaza. Mu gihugu cya Misiri Abarusiya b'abakerarugendo bari mu Burusi muri Misiri baharugwa mu bihumbi ejo ku munsi wa mbere barasubiye mu Burusiya bakoresheje indege yarungitswe na Leta y'u Burusiya. Iyo ngingo ijikurikira yasanganya ry'indege y'u Burusiya riheruka guhitana abantu bashika amajana 224 ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 10 kurangiye uno mwaka. Ibindi bihugu byo mu Burayi navyo nyene biriko birarungika indege muri Misiri gukura y'abantu babo. Bimwe kandi byaramaze guhagarika indege zabyo zitwara abantu muri Misiri. Igihugu cha Somalia nacyo ngo kiriko kirasubira kugarukana ishusho cyahorana kera imbere yuko gisinzikazwa n'ibikorwa by'iterabwoba. Ibyo byashikirijwe n'intumwa ya ONU muri Somalia Nicolas Kay mu nama idasanzwe y'inama y'umutekano ya ONU ku kibazo cya Somalia. Nicolas Kay yamenyesheje ko mu myaka 2 irenga amaze muri Somalia, Somalia iri kirasubirana ishusho yahorana haraheze imyaka irenga 20. Abanyamerika nabo babiri barasize ubuzima mu gitero umusirikare w'igihugu cya Yorodaniya yagize mu kibanza cyo kumenyereza abapolisi aho hari hanze y'umugwa mukuru wa Yorodaniya. John Kirby avugira Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika amenyesha ko abo banyamerika bicanywe n'abandi batari bake.
Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turamushimiye mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana kuri iyi nshamake y'amakuru. Mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Mbifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro byacu birakomeje, mugire ibihe byiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi muri kumwe na Edirwema ubasuza hano I Washington DC muri studio ya Karindwi kandi mbahikaze mu kiganiro muri isanga kuri uyu munsi turagaruka kungaruka ibibazo bya politike n'umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi bimaze kugira kubukira rugendo muri icyo gihugu ndetse n'ingaruka bishobora kugira mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba. Amakuru dukesha abahanga mu rwego rw'ubukerarugendo agaragaza ko iterambere mu bukungu mu Burundi ryari rihagaze kuri 4.7% ku ijana rishobora kugabanuka cyane kubera igabanuka rya ba mukerarugendo kuva ibibazo bya politiki bitangiye mu gihugu cy'u Burundi guhera mu kwezi kwa kane uyu mwaka. Muri studio uyu munsi turi kumwe na Calme Nibigira wigeze kuyobora ikigo cy'igihugu cy'ubukerarugendo mu Burundi, ubu akaba ari umuhuza bikorwa w'ihuriro ry'ubukerarugendo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba. Calme Nibigira, ikaze mu kiganiro muri isanga hano muri studio za Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kuntumira, nkaba ndabashimiye ko na mwa duhakanya ko kuvuga ibyerekeye by'ingenzi muri kano karere cyane cyane turabiye ku Burundi kuri uno munsi turiko turayaga.
Murakoze cyane namwe kuba mwaduhaye akanya. Mbere na mbere wabaye umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubukerarugendo mu Burundi, ibyo ari byo byose ibintu byose bijyanye n'ubukerarugendo mu Burundi urabizi, nubwo usigaye ufite akandi kazi muri Afrika y'Uburasirazuba. Ushobora gutangira utubwira ese ubukerarugendo bw'u Burundi ubundi bushingiye kuki Nibigira?
No vuga yuko igisata cy'ingenzi nkuko muvuga cy'ubukerarugendo mu Kirundi ni ingenzi cyari cyane kishimikiye ku bintu no vuga ko ari bine. Ica mbere turavye aho igihugu cacu gihagaze naho kiri muri kano karere kacu. Ni igihugu gituma hariho imisi ishobora kuba iri myiza kuba imbere ico gihugu. Sahantu hashushe, sahantu hakanye, na novuga ko ari igihugu umwaka wose gishobora gutembererwa, gishobora kugenderwa ata kibazo gifise. Ubwa kabiri naco turavye ivyo Imana yaduhaye, ubwiza bw'igihugu, imisozi, ikiyaga Tanganyika, amashamba, ibimezwa biri mu Burundi. Ni igihugu gito ariko kimwe ibintu byinshi cyane. Tuhereye ku kiyaga Tanganyika, nibaza ko benshi nk'uko mubizi ni ikiyaga cya kabiri cya mbere mu profondeur. Hama kikaba kirimo amafi menshi cyane udasanga ahandi mu bihugu byinshi cyane. Icyo ni ikintu abantu bazi iby'ingendo barazi ko abantu bava ku isi yose aho bari bakaca kuraba ibiyaga ibiri mu biyaga. Hama tubandanije ni igihugu aho kuva ari kuva mu buseruko mu buraro bwacu hariho ibintu byinshi byo kuraba. Mugabo igikuru novuga ko Abarundi gishika cyabo ingene bashyira abaza kubagendera ari ikintu gikomeye. Tubiri inyuma gato reka turabe n'imico naho twavuye. Ni igihugu gifise ingoma zizwi ku isi, atahandi uzozisanga, ingene zikorwa, ingene zivugwa, imico yazo ari atahandi ubisanga. Novuga ko mu ncamake naho ari agahugu gato mu kangana karimo ibintu byinshi cyane biteye imbere kandi biteye igomba cyo kugendera.
Madame Nibigira, noneho tugaruke ku mezi atandatu ashize mu gihugu cy'u Burundi hatangiye kuvugwa ibibazo bya politike ndetse n'ibibazo by'umutekano muke, ibyo ari byo byose nk'umuhuza bikorwa w'ubukerarugendo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba, ese wavuga ko ingaruka zikomeye cyane ubu ngubu ubukerarugendo mu Burundi bufite ni nk'izi?
Novuga yuko igihugu cy'u Burundi urabye ibiko biragishyikira muri aya mezi atandatu ni ibintu tumenyereye kubona ku bihugu byose bicamo ingwano cyangwa bicamo nk'ibi bintu two turabona i Burundi aho situation politike igoye kugira ngo turisme ibandanye. Noshaka cyane cyane gushimikira ku kintu gikuru. abagendera igihugu abari bo bose yabaza kugendera igihugu baza kuraba ubutunzi cyangwa baza kuratira igihugu nta muntu numwe ashobora kugendera igihugu igihe cyose cyo gihugu cy'amacerekana amasanamu cyangwa kivugwa mu makuru hirya no hino ku isi ko abantu bariko barapfa ko abantu bariko baricwa ibyo si biraba gusa Burundi akarorero kari henshi hariho ibihugu tutagiye na kure Egypt mu twiheze byaragaragaye yuko igihe cyose amakungu yose araba igihugu akabona kibona ko atamutekano urimwo atakubaho neza kw'abantu ko hari ikigenderwa novuga rero ko igihugu cy'u Burundi yameze atandatu ushima narenga gato atakamaro ko gusigura cyane byerekeye politiki novuga vito nshimikiye kubera abantu batemberera ibintu umuntu wese ashaka kuja kugenda ahantu nta muntu ahagarara ngo agure itike y'indege canke ngo afate umuduga awat agende gutembera ahantu aziko neza adashobora gutaha adashobora gusubira muri ico gihugu mu mutekano si rero ibiriko biva i Burundi birababaje kandi biraduteye umutima uhagaze kuko muri kano karere nk'uko twahagurutse twese ibihugu bitanu byariyemeje mu masezerano abihuza yuko bizokorana mu guteza imbere igisata c'ingenzi
hanyuma abahahombera ni bande
uravye igisata c'ingenzi imisi yose cama gifatishwa n'igihugu na leta mugabo abahomba cyane n'abagwizatunga abagwizatunga mu gihugu cy'u Burundi barabahe uravye imyaka itandatu indwi leta y'u Burundi yarahimirije cyane irahimiriza abagwizatunga ko bogerageza bagateza imbere icyo gisata cy'ingenzi cyane cyane abubatse amahoteli turavye amahoteli Burundi yari yarubatswe imbere y'imyaka itanu iheze ikigira incare gishimishije ariko igisho gitigisha gitanguye kuduga cyerekana yuko abantu basanzwe ushiramo mitahe yabo bateze imbere ico gisata abahombera rero cyane cyane nabo uwo wese yubatse ihoteli kuri uno munsi akaba atagira abaharara mu ihoteli cyane cyane benshi basabye n'amadeni mu mabanki kugira bashobore kuyishura kandi ayo nayo urazi ko bigenda kose ategeza kwishurwa abahomba nabo n'abahe bandi abo banyagihugu bose bari basamwe akazi muri ico gisata igisata gikomeye cyane namba ntihenze i Burundi kiri mu kibanza cya gatatu mu byerekeye iteza imbere igihugu abo bose n'abahe nabo bose baronka akazi mu mahoteli abo bose baronka akazi mu byerekeye indege abaronka akazi mu kwakira ingenzi mu buryo bwo bwose kuva kurima n'ukwakira n'uwakira turiste mu ihoteli novuga ko rero cyane cyane abahomba nabo banyagihugu basanzwe bari mu cyo gihugu bari barindiye amaso kuri icyo gisata
hari amakuru maze gusoma mu kanya k'umuntu w'inararibonye mu bijyanye n'ubukerarugendo witwa Wolfgang yavuze ati ubukerarugendo mu Burundi burasa nk'ubwapfuye akagira ati nubwo amahoteli menshi ahahombera cyane ariko hashobora no kuvuka ikindi kibazo cy'uko zimwe mu ndege nazo zishobora guhagarika ingendo zazo kubera nta bantu benshi basura igihugu cy'u Burundi ibi bintu ubona bishoboka
birashoboka cyane nibaza yuko turavye muri aya mezi atandatu indwi arenga aheze i Burundi nta munsi wijana tutabona amasanamu ababaje nta munsi tutumva ko abantu bapfuye hirya no hino rero iyo ingenzi zidashobora kugenda kuja kuramukanya canke abanyagihugu bava mu ico gihugu baja kuramukanya canke abagenda kurondera ingene boteza imbere igisata c'ubucu kugwiza itunga bisigura yuko kungene bahora bashika mu ico gihugu novuga ko se consequence aho rero nushaka kuvuga iki turabe aho twavuye mu myaka itarenga icumi Burundi bwarashoboye kuronka indege zibushikana ku yandi masoko manini aho kugira ngo nk'uko mu bizi n'igihugu kiri enclave novuga yuko uravye Kenya Airways Ethiopian Airlines SN Brussels Flight Dubai zahora zishobora guhuza Burundi ku bindi bihugu aho biri ku isi yose bose bazora bico bivuga ati none kugira mbandanye nkorera mu ico gihugu nkeneye kubona yuko ivyo ndabishiramo bizogarukana uburyo na investige rero nkuko mu bivuze uwo professor Wolfgang yabishimikiye ko si gusa ingenzi ni ikumwe ni ingenzi zishika muri ico gihugu haba mu barabara nkuko mubizi mu minsi heze ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda hari amabisi yahora atwara abantu batwara muri Kenya muri Uganda mu Rwanda yarahagaritswe ku mpamvu zizwi rero nibaze yuko hariho benshi bariko barahomba muri
mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema umutumirwa wacu uyu munsi ni Carmen Nibigira wigeze kuyobora ikigo cy'igihugu cy'ubukerarugendo mu Burundi ubu akaba ari umuhuza bikorwa w'ihuriro ry'ubukerarugendo mu karere ka Afrika y'uburasirazuba mukanya rero tugiye guha umwanya abakunzi bacu ku matelefoni ikindi nasaba nuko niba uri umugwiza tunga mu gihugu cy'u Burundi ufite hoteli nawe turagutumiye uduhamagare utugezeho ingaruka mushobora kuba mwarahuye nazo cyane cyane zishingiye ku bibazo bya politike muri icyo gihugu. Lavoisier Audace uranyumva?
Yego turabumva.
Ikibazo cyangwa se igitekerezo cyawe kubijyanye n'ubukerarugendo cyangwa ingenzi
nagira ntere ku ntererano turaze ku ngaruka zo ntizobura kuko murazi nk'uko mwariko murabivuga nyene ubukerarugendo bwafashe amahoteli kuko abavuye hanze bashikira muri ayo mahoteli hanyuma bagasiga bafashije ba nyene ayo mahoteli mu buryo hanyuma murabona yuko kare twari dufise ibyo turata byinshi cyane mu gihugu mugabo urumva ubu ntigikunda kuko ubu icyo mbona gisigaye kiratwa ni badambona mwengo ni biziga bitogwa buri munsi hanyuma uretse nabo baba hanze babukera rugendo nuko nabo bava hagati mu gihugu baza i Bujumbura nabo nyene baza imikino itari mu nda biboneka yuko n'abagituye mu ico gihugu baza mu mugi hagati mu gisagara cya Bujumbura no kuvuga bavuye ruguru ntibikunda baza bafise ubwoba hanyuma nagira nkurikize ku kibazo nabazo umutumire yarabaye umuntu yarashinzwe cyane muri leta nagenda mwaze nimba yarabikwikiranye cyane ubukerarugendo bwo bwinjiza amafaranga angana gute nko mu mwaka
ndavye aho twari tugeze mu rugero rw'umwaka uheze i Burundi cyane cyane icyo twashimikira ko gikuru nuko twabwira abantu bari mu Burundi bo nyene abanyagihugu b'igihugu ko bagenda kuraba ibyiza by'u Burundi bihari byari bitangaje kubona yuko abantu batari bazi nka ibintu bitatu bizwi byarata u Burundi hariho abantu batari bigere baja nko kuraba amashuti ya Karera hari abatirwe bazi yuko muri park ya Kibira abantu ashobora kuja kutembererayo nibaza yuko gikuru nuko twumva yuko abagendera igihugu gusa bava hanze gusa nabo bose bava mu gihugu cy'u Burundi bashobora kugenda bakava mu ntara imwe bakaja n'ahandi nongere nshigikire mu byo yavuze mvuga yuko urugendo si gusa barara mu mahoteli nabo bose bari muri busata bwo gufasha abantu kumererwa neza abo bose asa na restaurant abo bose afise aho abantu ashobora kuja kuronka icyajya n'icanywa ni abo bose afise aho bakorera ama spectacle aho abantu ashobora kuja kuratijisha a cinema ivyo byose twige tubiharura nk'uko ari ibintu biri mu gisata kimwe c'ingenzi amafaranga igihugu caronka mu byerekeye bya tourisme no shimikira ku kintu gikuru nuko turavye mu myaka iheze abagendera igihugu amafaranga ngene twashobora kumenya amafaranga binjiza mu gihugu ntibyari ibintu byoroshe kuko u Burundi ntitwashobora guharura abantu binje mu gihugu baje kugendera igihugu ari ingenzi gusa icya kabiri naco amafaranga ni no biharura mu mamiliyoni y'amarundi ayo nayo atari directement ku cerekeye igisata c'ingenzi na indirectement kuko ico gisata ntikiraba gusa abaja mu mahoteli ni noyita yo value chain ifasha uwo wese atuma ihoteli ishobora kubaho nabo bazana ivyo vyo kurya nabo bose bafasha kugira ihoteli ibeho donc novuga ko igisata c'ingenzi kitari ico gikwiye kuraba muri mu kibanza kimwe kiruta ibyo tubona mu mahoteli gusa ni abo bose bagendesha imiduga nabo bose izo ndege two turavugana nabo bose asa ama restaurant fe aho abantu bashobora kuja kurondera icyo bafungura inshoni aho hantu hose hariho icyo nokwita entertainment so novuga ko nta kitigira imfise mu mutwe ubu nyene mugabo twari twatunge kubona ko bitanguye kuduga kandi bizamuka kandi bija mu urugendo twifuza ko byobandanya bijamo.
Madam Nibigira, ibyo bibe byose ubungubu urumuza bikorwa w'ibikorwa by'ubukerarugendo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba, ese haringaruka ibibera mu Burundi bishobora kuba byaragize ku bukerarugendo mu karere kose muri rusange?
No tanga urugezo mvuga yuko ego biragira birashobora kugira ingaruka mbi kugerekeye akano karere turiko, kuko abantu iyo bari kuraraba aho baje gutembera kenshi bama baraba akarere, naho sinuvuga ko baraba gusa iyo guca Burundi. Nk'umuntu ashaka kuza gutembera muri Kenya ashobora kutaraba Burundi kuko ntituri kurera turi hafi na hafi, mugabo hariho nk'umuntu ashaka kuja gutemberera mu Rwanda akarabiza mu Burundi atarigera haja azovuga ati Rwanda ruri hafi y'Burundi, Burundi hari kwa igingwano, niyo nagenda gutembera eske nzogaruka nzotaha amahoro canke ibyo tubimeze neza. Rero nico gituma tuko turaba kano karere mu guteza imbere ivyerekeye ubwo rusata ico gisata c'ingenzi, tukama turaba twese ingene twakorana hamwe. Turabe nk'ibi twibutse ibyabaye muri Mombasa haciye imyaka ibiri muri Kenya, aho Al-Shabab yateye Mombasa, igisata cy'ingenzi cyose cyaragize nk'igihagarara, kuko Kenya niyo yitwa ko ituma abangenzi zitemberera kano karere. Abantu benshi bace barondera ahandi hantu baca gutembera ahandi hantu. Rero navuga yuko bibandanije gutyo, hama amakuru dusoma, ibinyamakuru turaba ku munsi tukabona kuri BBC, kuri Voice of America, kuri CNN, RFI, izo zose turaba twese ubundi buguma buja ko abantu bazoraba Burundi buri hehe, ibihugu biri hafi yabyo ni ibihe. Hama umuntu ageze gutangura kwiyumvira aho azora gutembera mu mwaka uza, azobanza kwiyumvira kabiri gatatu kane. Nibaza yuko tutari kubona ko ubundi ari bwo bwonyine buhari, ariko buri mu gisata cy'ingenzi kirimo mu karere kamwe.
Urakoze cyane Madam Nibigira. Kuri telefoni kandi turi kumwe na Aniseti. Aniseti, uranyumva?
Ndabumva neza.
Igitekerezo cyangwa ikibazo cyawe? Ni amahoro namwe.
Ni amahoro. Kambere nagomba kuvuga yari nk'intererano, nk'uko hari mugenzi wanjye yabivuze, Burundi ntibyoroshe n'umunyagihugu ubwiwe, ntibyoroshe kuva mu gihugu hagati amanuka mu gisagara cya Bujumbura, na cyane cyane ariho hagwiriye amahote ndetse no mu bindi bisagara byo mu misozi hagati mu ntara. Ntibyoroshe, agendana ubwoba, kandi noneho si n'ubwoba, nta n'imigambi umuntu akiyumvira gukora. Rero ngomba mbaze akabazo kamwe, nk'uko umutumire yabivuze yuko iki gisata cyari gifashe ikibanza cya gatatu mu guteza imbere igihugu, amwe mu gihe icuka cya politiki cyobandanye kunyene hagahera nk'umwaka, Uburundi ntibwohomba cyane, ahubwo ugasanga za bibanza bindi by'imbere na zone bigahomba, nko mfatiye nk'amahinguriro akora ibinyobwa na cyane cyane mu izo binyobwa nka za Brarudi, na cyane cyane mu izo binyobwa ko bisanga bikora mu mahoteli n'ahandi muri izo bisata by'ingenzi. Ni Burundi ni gwacha guhomba nayo mahishyirahamwe yanda akajyamo agahomba.
Urakoze Aniseti kuri icyo kibazo. Reka dufate na Frederic. Frederic, uranyova?
Ndawumva.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ari ikibazo twa dufite nino mu gihe biriko turaraba ukuntu bafata abantu ingenzi, turabona yuko ukuntu bariko barabafata atari ibintu byerekana yuko umengo ni igihugu gitwarwa n'abantu bashobora kuba babiyumvamo abandi bantu. Ya kabiri,
urashaka kuvuga iki uvuga ngo uburyo bafata ingenzi? Hari abantu ari ingenzi uzi bigeze bafata?
Nk'akarorero, niyo uvuye mu gihugu cy'u Rwanda wahora ubayo, nta bagutunganya mu gufata, bagufata nabi, bavuga ngo uri umunyarwanda uje gutaca, muri icyo gihe rero bituma ucyaho nabi mbere bakanagufunga, ndetse hari aho banyuruza no kubica bakabica ugahe ibyo banyikiye bababura.
Ikindi kibazo cyawe vuba vuba.
Igitekerezo nacyo mfite ni uko namwe abamenyeshamakuru mukwiye kujya muravuga ibintu mubona mu iki gihugu n'ibyo mwumva, kuko turabona yuko mwemengo muriko muraturerekera twicwa, twirwa twicwa umunsi atogwa ibiziga Ngozi, Kayanza, Bujumbura, ibintu tubirwa tunavuga, ahubwo umunyagihugu ahari ubuyi nukurira nyine, nukurira nta kindi. Iyo mukwiye kujya muravuga mushikiriza kugira ngo makungu arabikinye ufata bano zoje tuza bavure na umuna gihunga nuja muri Tanzania nuja mu Rwanda nuja muri Kongo nkuguma mu Burundi maka afite tu.
Urakoze Frederic, gusa icyo nakubwira nuko ibibera mu Burundi tubikurikiranira hafi umunsi ku munsi. Madam Nibigira, ikibazo cya Aniseti agira ati ibintu nibikomeza uko bimeze ubu ngubu bigafata n'undi mwaka, ese ingaruka bizagira usibye kubikira rugendo n'ubundi buzima bw'igihugu n'inkeze?
Nashaka kumubwira yuko uravye igisata cy'ingenzi, igihe cyose igisata cy'ingenzi gize ingorane ahariho hose ku isi, hari ibindi bisata by'ubyo guteza imbere igihugu cyangwa by'ukwizitunga bica byama bikurikirana nabyo. Nk'uko nabivuze, si amahoteli gusa, ni ndege, naho ahantu hashobora kuja kuronda ico bafungura n'ico banywa, naho hantu hose hariho akazi gatuma akazi. Nk'uko amahoteli Burundi mu vyegeranyo naronse mu ndwi zitatu ziheze, nuko bambwira ko amahoteli menshi yarungise abakozi babo mukira, abo bakozi babo barenga 50% y'abakozi bakora mu gihugu. Abo rero bose mu gihe badafite umushahara, mu gihe badafite isho bahembwa ngo bashobore kugura ikintu, bituma yuko ekonomi y'igihugu novuga isubira inyuma, kuko umuntu adahembwa ntashobora kugura ibikenewe, ntashobora kwinezereza, ntashobora kuja gutembera, hama umutekano ari muke, nkuko ari byo tubona bikomera aba i Burundi. Uwo mutekano ari muke, umuntu wese yama yiyumvira ati ejo niyo nahashika bizogenda gute, ikintu cyose wamukora wamwiyumvira uno munsi. No mushigikira ku kintu yavuze ati bibandanije gucya bizogenda gute, kino tuvuga yuko hari ikintu na kimwe ndabizi ko biko bizogenda. Mugabo mu gisata cy'ingenzi, uko iminsi iba minini myinshi, uko urugendo turiko turagira guca muri iki gihe bigoye by'i Burundi, niko bizodufata imyaka myinshi gusura guhamagara amakungu tukabwira tuti turi yo guca amahoro, ni mugaruke tugendere. Nk'uko murabizi, twari twavuye kure, twari tumaze nk'imyaka itanu cyangwa itandatu tugerageza gusanura icyo gisata cy'ingenzi. Ubu rero twasubiye hasi, bifata nk'indi myaka cumi. Rero navuga yuko birababaje kubona turi ngaho turi uno munsi, kandi nzi neza ko bifata imyaka myinshi yo gusanura icyo gisata cy'ingenzi kugira ngo tubwire abantu ko ari igihugu kigenderwa, ko ari igihugu inshuti n'abagenzi bagaruka kukibamwo, kandi ari igihugu umuntu ashobora kwemvisisitamo, kuko gusa baza kwatemberera, twifuza ko abantu baza kwatemberera mugabo baronke n'akanya ko kubona ibyo bashobora kuhakorera. Nuvuga ko ari cyo kikuru cya mbere tukaba tukikura abawe.
Urakoze cyane Madame Carmen Nibigira. Tukivuga ku karere k'Afurika y'Uburasirazuba, ibihugu bya Kenya, Uganda ndetse n'u Rwanda byemeranije ko bishyiraho visa imwe ku bamukerarugendo basura ibyo bihugu. Igihugu cy'u Burundi na Tanzania ntibyigeze bishyira umukono kuri ayo masezerano. Ese ubona inyungu zirimo kugira ngo habeho visa imwe kuri bamukerarugendo bose nizihe ku gihugu?
Ikintu gikomeye cyane kubona yuko umuntu ashobora gusaba visa imwe akagendera ibihugu bitatu, ni ibintu bikomeye cyane cyane turavye ko ikintu cya mbere cama kibyimbye cyangwa kigoye kuronka ya muri visa. Muri Afurika hariho kigwa kwereka gukorwa cavuga yuko ibihugu 52 byo muri Afurika bigisaba visa cyangwa bikigorana gusaba visa cyangwa bidafise amaambasade akwiriye ku isi yose kugira ngo abantu bashobore kubigendera. Rero ibyo bihugu bitatu aricyo Kenya, Rwanda na Uganda byarabonye yuko ku nyungu yabo bari hamwe bose byoshaho iyo visa imwe. Iyo visa imwe rero nayo umuntu ari Washington DC ari hafi ya ambasade y'u Rwanda ariko ashaka kuja gutemberera Uganda n'u Rwanda arashobora kuja muri ambasade ya Uganda agasaba iyo visa, hama akabona gutemberera igihugu cy'u Rwanda na Kenya na Uganda. Iyo visa igurwa amadolari ijana aro imbere yaho wabanza gusaba visa atatu amaambasade atatu ari mu bihugu bitandukanye cyangwa mu mavili atandukanye. Ubu rero umuntu afise kumworohereza ubuzima kugira ngo ashobore kugendera ibintu byacu. Ikindi cya kabiri kinovuga ko ari visa unique gusa iyo yabaza gutemberera ngaho. Mugabo ibyo bihugu bitatu byarumvikanye yuko abanyagihugu baba muri ibi bihugu bitatu badakeneye pasiporo kugira ngo baje gutembera muri ibyo bihugu. umunyagihugu mu Kenya afise carte d'identité yiwe atembere akaca gutembera muri Kenya kandi agashobora no gufata indege akoresheje iyo karata yiwe. Iyo karata rero ntibiba bikenewe ku muntu arondera passport. Bararenza ngaho baje no ku banyeshuri. Umunyeshuri wese ari mu Rwanda, muri Kenya no muri Rwanda arashobora kutambuka akaja gutembera mu kindi gihugu akoresha ikarata yiwe y'ishuri. Numva ko ari ikintu gikomeye cyane. Hama iyo visa unique ituma ibyo bihugu bitatu bishyira hamwe amafaranga bafise kugira ngo bigire baje kwimenyekanisha hanze. Nk'ubu mperuka kuva mu gihugu cy'Ubwongereza mu mundu iheze, aho ibyo bihugu bitatu byose byari byakoraniye kugira ngo bibwire isi yose ati turi hamwe kugira ngo dukorere hamwe. Umuntu ashobora gutembera akaja kuraba amagoreyi mu Rwanda agaca arengana agacaja muri Kenya akaja kuraba Mombasa kuri Osea canke akaja muri Uganda akaja kuraba ibyiza icyo gihugu kirata. Ibyo rero nibaza yuko tukwiye kubiraba ku neza yacu cyane cyane nko ku Burundi, agahugu kari gato kakiri inyuma mu byerekeye iby'ingenzi kandi urabye inyungu ni inyungu nini ya cyane kuko ayo mafaranga kuri iyo visa ni amafaranga basangira, ni amafaranga bakorera hamwe kugira ngo bateze imbere icyo kitata cy'ingenzi.
Ese igihe wari umuyobozi ushinzwe ubukerarugendo mu gihugu cy'u Burundi, ibyo byo byose wagombaga kugira inama guverinoma ku bijyanye n'icyateza imbere ubukerarugendo, icyo kibazo kuki mutigeze mugitanga? Ese ni impamvu cy'u Burundi butanga butigeze bushaka ko nabwo buba hamwe n'ibyo bihugu ko ari bitatu?
Nkiri mu Burundi novuga yuko icyo kintu cyari ikintu kindarishinga cyane kuko nari nzi akamaro ko kicyo visa ndazi nihereye ko kuko narabaye muri bihugu bitanu, narabaye muri Tanzania, narabaye muri Kenya, muri Uganda, mu Rwanda n'u Burundi. Nararaba akamaro iyo visa ifitiye Abarundi, twarabishikirije turabiganira turanabipopoza. Hama inama ntihenze yabaye mu kwezi kw'indwi mu mwaka uheze wari ari deuxième vice président w'igihugu cy'u Burundi son excellence Gervais Tshikiri yari yaje mu nama yabere muri Kenya ngaha. Mu byo yashikirije yaravuze yuko u Burundi bugiye kujoininga nova kuparticipa muri iyo visa. Hama ibyo gupatisipa muri iyo visa bisaba ibintu byinshi, si gusa kwinjira gusa muri iyo visa, bisaba yuko amafrontiere yacu imbibe z'u Burundi dufite sisiteme elektroniki idutuma dushobora kumenya abasohoka n'abinjira. Icyo gihe ntitwabwirwa ibishikako byose. Bisaba yuko hariho novita ama protocol dutegereza gusinyanira kuko twemeranya yuko aya mafaranga tuzohora dusangira ingene tuzohora tuyagabura. Burundi bwateza kuja kukicarana na Kenya na Uganda na Rwanda tukumvikana ingene tuzoshobora gukorera ko kumva igihugu bitatu byumvikanye amadolari ijana. Urundi bwiyongeye ko ngira ngo twari gushaka kutwongereza ko amafaranga make canke tukaraba ingene tuyasangira. Hama icya gatatu gikomeye cyane nushimikira ko u Burundi mu mwaka uheze bwari buriko urateza imbere icyo gihugu icyo gifata cy'ingenzi kuko bwarabona yuko tutashobora gusigara inyuma. Iyo novuga ko ntarandiriye ni uko n'abagenzi bacu bari mu Rwanda, bari muri Kenya, bari muri Uganda badushyigikiye kw'ico kino gati bakadutumira no mu manama tukaza ku manama yabera ngaha kugira ngo turabe ingene bandi bariko barakora.
Urakoze cyane Madame Carmen Nibigira. Kuri telefoni kandi turi kumwe na Floribert. Floribert uranyova?
Yego turabumva.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Yewe ikibazo, hari ibintu namwite byankoze ko kubyerekeye uyo mukerarugendo.
Ntabwo ari mukerarugendo ahubwo ni umuhuzabikorwa w'ubukerarugendo mu karere k'Afurika y'Uburasirazuba, yigeze no kuba umuyobozi w'ibiro by'ubukerarugendo mu Burundi.
Sawa, je nanjye nkaba ndi umuntu bitwa umwartiste scriptire, ndi umuntu w'umunyabukorikori mu Kirundi kandi w'umuhinga kubisanzwe. Twebwe rero icyo kibazo caradukoze ko rwose ku bintu duhingura kubisanzwe nta bakiriya tukironka. Urabona ko twakora ibintu bigugwa n'abantu b'ingenzi bava mu bihugu bitandukanye. Kuri ubwo dufite ubukene bumwe budasanzwe, turakora ibintu ntituronka isoko, turumva turabandana akajya gukora mugabo foko boraba ukuntu bokumvikana akagarukana umutekano kugira natwe dukore kuko ibintu biratubabaza kabisa. Sinzi ko mwo muduhera akanimero muka ufasha akaza kudutembera ahantu dukorera akaraba ibintu dukora ko twebwe turakora turabahinga mu bisanzwe ni hamwe gusa ata igihugu menga bitameze neza rwose nk'uko byahora sindi turasaba Imana hari igihe bizogenda neza tukaraba ko hari icyo bodufasha kuko natwebwe turageraniwe ku bisanzwe.
Turagushimiye cyane Floribert. Kuri telefoni kandi turi kumwe na Edi Michel. Edi Michel, uranyumva?
Ndakumva.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe mu magambo magufi cyane.
Narakibazo nagomba kumwibariza avuza yuko ngo iyo viza iniki ifise impagite ku Burundi na Tanzania. None ikayaki umuyobozi yakoze iki kugira ngo iyo viza iniki ishoke